Newsweek America. Isuti America ribandanya kubashikiza ibiganiro byagiye mu kirundi mu Kinyarwanda i Washington DC niriwe neza nshuti muteza amatwi n'ikwena afite niyo ngabo ndabahaye ikaze mu biganiro byacu byo kwisa
urero umwaka urangiye 2018 hamaze kumvirizwa abantu batari bake mu matohoza yido nido y'urubanza kuko twashikanye amadosiye arenga 1600
uwo ni Maître Amel Niyongere avuga ku madosiye arenga 1600 ku kibazo cy'u Burundi amaze gushikanwa muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Tubagiye n'amakuru ku nama yo gutegura integuro y'itegeko rigenga amatora yo mu mwaka 2020 mu Burundi hamwe n'ikiganiro kanyaburunga. Amakuru rero yo mu karere k'ibiyaga binini tubafitiye ku Burundi urunani rw'abashingwamanza bakurikirana ikibazo cy'u Burundi kwamenyesheje ko mwaka 2018 urangiye bamaze gushikana amadosiye arenga 1600 muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Ayo madosiye nayerekeye ibyaha bishobora kuba byakozwe mu Burundi kuva mu mwaka 2015 harimo ubwicanyi bw'ikivunga, guhohotera ikiremwa muntu canke gufata abakenyezi ku nguvu. Ngo runani wizeye ko uyu mwaka wa 2019 sorangira hamaze gusohoka imitahe yo guhagarika bamwe mu nzego za leta abakekwa ko ivyo vyaha. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru wacu Pierre Kaveni. Iyo nkuru
urunani rw'abashingwamanza baburanira baburiye ababo n'ivyabo hamwe n'abahuye n'amabi n'ivyaha bishobora kuba vyarakozwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 barashima aho bagejeje igikorwa. Maître Armel Niyongere umuhuza bikogwa muri urwo runani yabwije ujya Amerika ku mwaka w'2018 warayuheze bamaze gushikana amadosiye arenga 1600 y'abantu bakorewe amabi imbere ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI.
Ubu rero umwaka urangiye 2018 hamaze kumvirizwa abantu batari bake mu matohoza yido nido y'urubanza kuko twashikanye amadosiye arenga 1600 muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Hama aho rero hariyo n'ayandi y'amabi abandanya ko gwatumwa twakira twifuza kurungikira ibiro by'umushikirizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Ubu rero bariko bumviriza iyo miryango n'abo bahohotewe ubuzima, ariko mubo bumviriza urumviriza n'abandi baza nk'ivyabona nk'abakora mu nzego za leta, abo barabonya ubwicanyi buriko burakogwa, abo bakora mu nzego zitandukanye za leta kugira bishobore gufasha biho umuco iyo sentare.
Umwaka uraheze abacamanza biyo sentare CPI bahaye uruhusha umushikirizamanza mukuru Madame Fatou Bensouda gutangura amatohoza ku vyaha bishobora kuba vyarakozwe mu Burundi. Maître Armel Niyongere avuga ko igikorwa kizoca gikurikira uyu mwaka ari ukurungika imitahe mpuzamakungu yo gufata bamwe mu bakekwa.
Umushikirizamanza ahejeje kwerekana neza yuko ivyaha vyakozwe bisanzwe bikurikiranwa n'iyo sentare mpuzamakungu mpanabyaha, araheza agashyira ku mitahe y'abakurikiranwa n'ibyo byaha akagira n'abo ashengeza mu butungane. Nico gikorwa barimo rero bari matohoza tubiye nk'abashingwamanza turiko turobananya tubaha ibintu byerekana neza yuko ibyaha byakozwe, tubashyira hamwe n'abakorewe ibyaha rero abituye sinari mpuzamakungu mpanabyaha rero duserukira twebwe hama tukanabereka n'abantu bashobora kubaza mu gutanga umuco ku vyaha vyakozwe. Ehe, tukibaza yuko muri uyu mwaka 2019 hashobora gukurikiranwa bamwe bamwe bazokwagirwa n'icyaha.
Abo bakekwa ko ivyaha nka byose biri mu madosiye abashingwamanza bashikirije sentare CPI n'inzego za leta. Muri ibyo byaha harimo ubwicanyi bw'ikirenga, uguhohotera gateka kazi na muntu n'ibindi.
Hariyo bafashwe ku ngufu cyane cyane abakenyezi n'abigeme, hariyo amadosiye y'ihohoterwa rya kiremwa muntu, hariyo amadosiye ajyanywe no kunyuruzwa n'ubwicanyi bukabije. Ibyo byose twabihaye iyo sentare kubera tuzi yuko biri mu byo iyo sentare ishinzwe mu gukurikirana. Abituye iyo sentare bose ubu unye bariko baraza gutanga ibyemezo, abava i Bujumbura, abava mu Burundi, abava mu bihugu bahungiyemo urabona neza yuko abantu bashaka gukorana gufasha guha umuco umushikiriza amanza wasanze mu zamakoma na vyaha nabakora mu nzego za leta n'abari ko bakora mu nzego za leta nabandi bari mu Burundi baraguma batanga makuru kandi bakemera yuko bashobora mu gihe bakingiwe botanga ibyemezo byerekana yuko ivyo vyaha vyakozwe kandi bakaduma ko n'urutoki nabakoze ivyo vyaha
ku gitariki 27 z'ukwezi kw'icumi ku mwaka w'2017 Uburundi bwarikuye ku mugaragaro muri senare mpuzamakungu mpanabyaha CPI. Leta y'Uburundi ivuga ko ayo madosiye yose agitwariwemo ari imfagusa. Leta yagiriza iyo sentare kubikoreshwa na bimwe mu bihugu vya Burundi bidacana uwaka n'Uburundi. Yamara mushikiriza amanza mukuru w'iyo sentare yemeza ko amatohoza ku vya vyakozwe imbere y'iyo tariki atakabuza ko abandanya kandi abazokwagirwa nabo bagakubitwa intahe mu gahanga. Cyeklabe ni inkuru Kigali ku bwiju rya Amerika.
Kira
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 kira ni kiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Bakunzi b'ijwi rya Amerika, umwaka mushya muhire. Ikiganiro kira cy'amagara y'abantu mu Burundi cyagarutse. Ijwi rya Amerika rizozanira abashyikiriza ikiganiro kira kigufi buri munsi kuva ku wa gatanu gushika ku wa kabiri, ni guhera saa 12:10 ku mugoroba. Turabararitse.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Burundi. Imigambwe iprona na Sawanya Frodebu ntiyitavye inama y'abanyamigambwe iyo ku munsi wa gatanu ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega. Inama yo gutegura integuro y'itegeko rigena amatora y'umwaka w'2020 bivuye ku kuntu ubutumire bwatanzwe. Ivyo bivugwa n'abarongoye iyo migambwe. Ibindi kuri nguru turashikizwa na mugenzi wacu Evariste Nzikobanya.
Umukuru w'umuganga w'adasigana y'iprona avuga ko ubutumire bw'iyo nama butigenze bubashikira. Abel Gashatsi yabwiye Ijwi rya Amerika ko ingene abantu batumiwe vyoba arivyo vyatumye abacanke bariya batitaba iyo nama yabereye ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi.
Ingene batumiye jewe nta kete twabonye, ariko kandi hariho ibijanye na forum de parti politique ingene basanzwe basigaye batumira abandi kama message. Bene ivyo vy'ama message rero hari gihe message itagushikira cyangwa ugasanga telefone bari kutwaye cyangwa bayibuze, tugavuga yuko ku bibazo bene ivyo biba bikomeye muri kazoza, kuko ni bibazo bya binovuga biraba igihugu. Bene ivyo bibazo bikomeye boraba mu gutumira abakandika makete nkuko vyahora, ndetse no gutelefona bagatelefona, kuko ni inama ziba zikomeye ziba rimwe gake. Kandi mu nama nk'iyo umugambwe ipronota hawe murumva ko si byiza, ariko tubaza kwa akantu kaciyemo. Ariko intererano zacu aho umugambwe wacu badasigana iprono hagaze tuzoheza tubishikirize tubicishije mu bundi buryo, kuko ni integuro tuzoheza duterera aho duhagaze tubishishije mu nyandiko mu rwandiko rwacu.
Muri Sahonya Frodebu hoho ubutumire bwari ubwo ku munsi wa kane intumwa z'umugambwe zishitse Gitega zivuga ko zasanze iyo nama itabaye zigaruka i Bujumbura. Petero Karaveri na Himana agatangazwa n'ingene iyo nama yahavuye iba ku munsi wa gatanu.
Twe twarigeze kumva yuko hariho code electorale iriko irategurwa, hanyuma turatumirwa no mu nama yateza kuba ku munsi wa kane tariki 3 nimba ntihenze z'uku kwezi Igitega kuri Hotel Rehoboth. Cyo gihe twaragiye Igitega turitabiriye nama, ariko dusanga nta muntu n'umwe hari aho hantu bari badutumiriye. Hari n'abandi twahwaniyeho ngo batumiwe, ariko dusanga nta nama yabaye. Ntitwamenyerera igituma, amarero duca turabivamo turataha. Ejo kuwa gatanu niho twumva ngo inama yabaye. Ni ukuvuga rero iyo nama yabaye twebwe nayo twagiyemo, kuko nayo twari tuzi. Twagiyemo badutumiye dusanga iyo nama badutumiyemo nta yabaye. Urumva rero ntacyo mfise nobivugako.
Ijwi rya Amerika ryabajije kuri telefone uwaramuswa Frodebu nimba bazemera ivyafundikiwe muri iyo nama. Nahimana avuga ko azogira icyo ashikirije amaze kubona ivyafunditswe.
Niba bumvikanye ibintu byiza tuzobishima, tuzobibona, kuko tumenye yuko kandi usanzwe tubizi mu bisanzwe iyo hageze ibintu mwe n'ibyo. Integuro yakozwe iraca muri leta, hanyuma igaca mu nama nshingamateka, kirahuye mwo ibyo tubona nkumbure bidatomoye tuzaza tubivuje kibintu ibidushimishije
bamwe mu banonosi bya politike baratewe amakenga na bimwe mu biri muri yo ntego y'itegeko rizogenga amatora yimirije muri 2020 muri byo harimwo amajwi azosabwa uwigenga kugira torwe umuhinga mu bya politike bashimiye ubusa asanga uko ari gukumira
bishoboka gute yuko mu ntara urutonde rw'abashinga amateka g'umugambwe barusaba yuko uwo mugambwe wa waronse 2% kugira ngo ushobore kuronka uruja gwo kwinjira mu namashinga amateka ariko uwigenga bakamusaba 40 muri yo ntara imwe gusa 100% ivyo biri mu ibwirizwa nshingiro bije rero mu matora uca wumva kari ibintu bidajanye n'intumbero y'amatora ya ntumbero y'amatora navuga ariyo kuzana intwaro ya demokrasi intwaro ya demokrasi nayo ishingiye kukungana imbere y'amategeko ishingiye kuguhiganwa mwese muri cyo bita legalité de condition umwe atanguye kwirukanga agenda gana 40% muri iyo ntara gusa yitorejemo ubundi nawe naho yo bari byamira aza kuronka 20% mu gihugu cyose ho bari mu ntumbero yo gushaka gukomira aba nabandi
muri iyo ntego y'itegeko rizogenga amatora kandi harimo ko ingwati uzoshaka kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2020 iva ku 15 million z'amarundi yahora mu itegeko rya kera ikaja ku 50 million z'amafaranga y'amarundi iyo ntego y'itegeko rigenga amatora yaraye itunganijwe n'abanyamigambwe bari kumwe n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu itegerezwa guca mu nama nshikiranganje yemejwe ikazoca ijanwa mu nama nshinga amateka na nkinguza amateka kugira izo nzego nazo ziyemeze imbere yo kwishigwa mu ngiro Bujumbura Evariste nziko banya nka ijwi rya Amerika
Our voices Ijwi rya Amerika ryatanguye ikiganiro gishasha kuri televiziyo ikiganiro Our Voices mu rurimi rw'icyongereza bisigura amajwi yacu Icyo kiganiro kigizwe n'abakenyezi bane baturuka mu mpande zine z'umugabane wa Afrika umwe muri bo aserukira karere ka Afrika y'ubuseruko Ije Oriane itanga ishaka mumenyereye mu makuru y'ikirundi n'ikinyarwanda Mu kiganiro Our Voices tuyaga kubibazo bihanze umugabane wa Afrika bivuye ku vyumviro n'ivyifuzo by'umukenyezi w'umunyafrika tuganira no kuyandi makuru yo muri Afrika kaze mwese abumva ururimi rw'icyongereza turabararitse gukurikirana Our Voices kuri Facebook cyangwa kuri YouTube fyonda like na subscribe mwongere mu gitangire na bagenzi banyu ku mbuga ngurukana bumenyi zose Our Voices
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu mwanya w'ikiganiro kanyaburunga
Kwa Nyaburunga
ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari bereye umutekano n'ibindi
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no ku Imana isaha 12:15 zo kumugoroba Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima
Bakunzi biganiro vya radio Ijwi rya Amerika ndabaramukije ndabahanikaze muri kino gice cya kabiri cy'ikiganiro kwa Nyaburunga aho tugaruka ku itegeko rigenga amatora yimirije leta yamaze gutangura kugisha inama abanyapolitike ngo batange intererano yabo mu kwitegurira amatora yimirije mu kunganira integuro y'itegeko rigenga ayo matora abatumire ni babandi nyene batatu honorable Tassien Sibomana ni umuvugizi w'urunani rw'abigenga amizero y'abarundi honorable Tassien mwaramutse
ndakora mukijeje Roma kandi ndaramukije n'abarundi bakumbirize na radio
urakoze turi kumwe kandi na Olivier Nkurunziza n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambo w'abadasigana iprona mushinga nawe Nkurunziza mwaramutse
mwaramutse Jerome twa dukengurutse ku butumire waduhaye
urakoze ubundi turi kumwe ni ambassadeur Denis Banshimi Busa n'umuhinga mu bya politike ambassadeur mwaramutse
mwaramutse neza ndaramukije n'abari ko baratwumviriza
ubukiruburanye se Beunazi abatunze nga mu Burundi batise amahera bibaza ko aribo bari myezenye gutwara iyo. None yo nakarero turamaze n'icyo kabona nibaza ko wagiye harusha amahera abandi atari muri gutwara neza abanyamerika gusomba baho. Urumva rero ibi nivyo gukumira bararaje
ati urara abantu tukwi umukuru w'igihugu cabandi uravyumva
uravyumva urareka nzo kwidefana neza kunyagiritsa. Urumva rero bahana gatima ko gukumira ntiyagire ngo baraharuye bararaba ati ndyasha mu migambwe ishobora ku president umukandida tikaturabye ne tu naho nyene
tubarize izo miliyoni
yego sina nagitebako nako gatima ko gukumira navye ikindi naco none aho ntacari gikenewe ko na leta yemeye imbere y'amakungu ko bemeye umuhuza za gufasha abarundi ko dutorere nyinshi y'ico kibazo bakabidindiza mugabo bamaze kuvyemera iyo niyo yari yo nzira yotuma nayo mategeko acaza hagacaza bimwe zikuraba umutekano kuraba bazohiganwa kuraba ingene amatora azocungerwa ivyo vyose twe twabibona muri genzira y'ibiganiro kandi n'ubu niho tugihagaze. Abibaza yuko rero
ariko ibiganiro hari ibiganiro vyabaye igihe kitari gito hari n'ivyabiri hagati mu gihugu hari n'ivyabiri hanze
ivyo n'ivyo wawe Zalari ya hagati mu gihugu n'imwe twa matuvuga iki mugambwe se byabaye by'abarundi abarundi ntibari muri sende deputy gusa ivyo ni mu bimenyeye nico kimwe nibi bagiye mu Kayanza ngo n'urupapuro rw'inzira imigambwe higanwa nyezina ntiyarimwo n'abagiyeyo ntibayemeye
none ubuho ibiganiro bimeze gute
ko ibiganiro bijya twatanguye kandi hajya atari abagomba ko tuguma muri soko ni ruzi biba byaheze ke kandi finalite yabari iyi nyene nimera nimeruka ko bagushika kumvikana ingene tuva mu magume muri crise twagiye mu kubera amatora mu 2015 iyo nayo yacishika ku ntego y'amategeko azogenga amatora izo yatunganya ingene yo bizimetse kuborohereza abazohiganwa byahize bibazo twategereza kubigira muri ibyo bigani none ubu bagize bagiye bakabyigana fende defte n'abasoma mbike baye abo muri opposition batarimwe bari ringene nayo matora zo bariko anategurirwa barundi bose
Olivier hakogushye kugira ngo ntihagira ubusomere ndo rivuga
ubwa mbere nuko ubwa mbere nuko bavuze ategezwe kuko haba amahoro n'umutekano mu gihugu akomezwe kuko nta gihugu amatora yo arimo intambara leta ikomeze amahoro n'umutekano ica kabiri no vuga kandi nubuje yuko yavuze nga niko ngo kwagwa byukaje niko nanje mvuga ibirizwa shingiro ibirimwo byubahirizwe mu itegeko rizoza kuko iyo bwiza shingiro twari toy tonyera turarihagararira ica gatatu nikihe nuko harimo bimwe bimwe tuzobandanya duterera nkuko babivuze mu kuntu baharura ibyavuye mu matora hariho amazina ari mu bintu kwa itegeko
rimwe bivuga
ugasanga byanditswe nabi ibyo bintu babyandike bibe neza kugira ngo ariko barahari bariko baraharura ntihazojemwo ibintu by'igipfungu naha tatiana ringa havugira aya bavuga ngo ibiganiro bihagarara byose byahagaze tikaba turi turavugira reka rero bibandanye kugira ngo abarundi bashobore kuronka amahoro n'umutekano ariko kandi ico nemera neza ategugwe
kobera mvugira ha rero wewe biriko birakubaza
amatora ni byiza cyane kuko byo babibi abantu bahunze bariko bariruka nico nifuza
ko ama nivyo bibariyo
kuza nuko abantu bahunguka n'abari hanze bakaza hanyuma tukagira icyo dufunditse kandi amatora abaye abarundi bari hanze baje birahimba cyane
ko ariko nko muri bibi integuro y'itegeko rigenga amatora harimo bimwe bimwe nk'ibi byo gushira amatora y'umukuru w'igihugu naye bashinga amateka naye mu makomine bikabira umunsi umwe kubwani mubona yuko nk'iyo ntumbero izo shaka ko gushira mu nyira
umugambo wa dasigana iprona ubwa mbere tubanza gukenguruka integuro y'amatora yari yabaye mu mwaka w'2015 kuko yari yashize hamwe amatora uno munsi gusubira kuyashyira hamwe ni byo abantu basubira kwiga kuko bari bashize hamwe y'amashinga amateka n'aya mu makomine ibyo barabishyira hamwe kugira ngo ayo matora uno munsi bashizeho abimukuru w'igihugu naho nyene nukuraba ingaruka nayo nabivuze tutegereza kubyicara tukaraba inyungu yabyo byo nuburyo buke ko migambwe nti ibiriko bariruka cyane ariko kandi abatora nta bamenshi ngo mari mwanya munini kandi si bibaye ngaha mu
buryo bwo kwiyamamaza no n'imigambi irahezi gashikirizwa yose
yemwe umugambwe wawe ushikiriza guhera ku mukuru w'igihugu gushika ku mushinga mateka nibaza yuko utsinze ibyo mu imigambi mushikiriza ari
ambassadeur ndeni hari cokorwa kugira ngo itegeko ritengane amatora rihuze ko na bose
ego nkuko babihurije ko abo turi kumwe ibyo kogwa birahari ariko nkumbure icyo bamwe bamwe tushobora kuba tudahuriza ko nuko jewe nguma mvuga nti dutegererezwa abarundi bategererezwa abanyepolitike bo mu Burundi bategererezwa kwiha intumbero kugira ngo bakore bafite icyo bisunga iyo ntumbero nayo navuze ni yo gushinga intwaro ya demokrasi intwaro yubahiriza kiremwa muntu tugarutse rero kuri ibi mwariko muravuga ndetse mfate ku byo mugenzi wacu ari ngaha Olivier yavuze ati turashobora kuvugana ku bindi ati mugabo ibwirizwa nshingiro ni ntakora koko
atabarundi baherutse kugira
abarundi baherutse kugitorera nagira ngo ndamwibutse kandi arabizi kuko ari mu vya politique yuko amategeko ashigwaho n'abanyapolitike kumvo za politike rero barashobora kubona yuko uko bahinyanyuye ibwirizwa shingiro hashobora kuba hariho agahaze ako bihenze ko bivanye n'ikiringo bari barimo hanyuma bakaraba n'ibiringo byimirije nticyobuza yuko bashobora gufata iyindi nzira ko ubu bashobora kuba bari barabajije abene igihugu cyo bita referendum bashobora guca mu nama nshinga mateka na nkenguza mateka nabo nyine barabifitiye uburenganzira ari nk'akantu ari nk'ingingo imwe zibiri zitatu inama nshinga mateka na nkenguza mateka bakayihinyanyura igikenewe no gushaka kwa politique bagenda bagana intumbero bihaye yo gushinga demokrasi kuko ngira ngo ntaco gishasha mvuze murazi yuko umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi uramutswa igihugu n'amategeko uyaramutswa ni wo bavuga bati dufite intumbero iyi n'amategeko dushiraho agana muri intumbero nawo twaba tuzi ko bafashe ibigwanisho kugira ngo kugwanire demokrasi nicyo gituma rero jewe nguma mvuga nti intumbero itegereza kuba ya demokrasi nari byadutwagwa n'umugambwe wafashe ibigwanisho kugira ngo kugwanire demokrasi ariko rero tugarutse inyuma gatoya turabona yuko muri iyi nteguro naho navuze yuko tutazi nyene yuko ari iyo nyene iyo nyayo harimo ibintu bimwe bimwe binovuga ko bihaze nk'iyi nteguro ikintu cya mbere mbona kiza kikuraho kikayituma itaba nziza nk'uko umuntu yabyifuza kuko jewe mu cyifuzo cy'iwanje navuga nti mu itegeko rigenga amatora ryo mu 2014 hariho ibyari bihaze jewe rero nkaba nari nifuza nti ubu rero haje iyindi nteguro bakwiye ahubwo gukosora ivyo byari bihaze mu 2014 rero siko ndabibona ubu ho haciye hazamwo ibintu byinshi bivangatiranye ugasanga bariko barakoresha amajambo adatahuritse nk'akarorero ibi byo kuvuga abigenga urutonde rw'abigenga inani z'abigenga ntitumenya neza ibyo bariko baravuga hari hayo amategeko nabonye ingene bayakora ugasanga babanje kudondanura amajambo makuru makuru tuza gusanga muri iyo tegeko byo baye byiza ngira ngo babihereye ko kumwe n'ibi bakabitomora kuko jewe ndabiraje kuvyunza bijanye n'amatora uku kuntu bakoresha amajambo muri iyi nteguro biri kure cyane y'amajambo azwi mu bintu bijanye n'amategeko
ariko bavuga bizari bihaze ku itegeko rigenga amatora ryo mu 2014 rijya gisunga ibyiza cyane yo mu 2025
oya muri rusange harimo ivyari bicisunga ibwirizwa nshingiro ry'2025 mugabo nabyo nyene byari byamaze kuva ko ibintu bimwe bimwe no kuvuga muri rya code electoral muri rya bwirizwa rigenga amatora dufise ryo mu 2014 byari biciye kubiri Bajya kure cyane aho kubanza gukosora ibyo twabona mengo ntivyari byiza
rero
hari ibintu bimwe bikenewe bikuru bikuru ka muntu mbona nagize ibyo by'amatora ngendegwa ko hari ibintu ngendegwa ko utosubira inyuma kuko mengo twatuko turasubira inyuma cyane
abo banyapolitike kugira dusozere ikiganiro bakora ikintu runo
abanyapolitike kwicara hamwe ni byiza mugabo barabire hamwe vyukuri ibintu bitari mu nyungu z'igihugu babikosore na kintu na kimwe gishobora kunanira na gukogwa mu myaka iheze hari abantu bafashe ibigwanisho baragwana hamwe umuntu yumvira ati abo bantu nta wundi muti uhari mugabo ntishabujije yuko bicara hamwe ubuhondo bariko n'abanyapolitike bariko baravugana kandi bavugana kubijyanye n'amategeko no kuvuga byokoro wagusumba kwicara hamwe hanyuma bagakosora ibyo abona byo bitagenda
urakoze cyane ndagushimire ambassadeur Denis Banshimi busa nibutsa yuko uri umuhinga mu vya politike wakoze no kwitaba kino kiganiro twari ko turabira hamwe ibijyanye n'integuro y'itegeko rigenga amatora
mwakoze kuduha ubutumire natwe turabakengurukiye kuri kano kanya
ndagushimire nawe Olivier inkuru nziza nibutsa ko uri umunyamabanga mukuru kandi n'umuvugizi w'umugambwe badasigana iprona wakoze kwitaba kino kiganiro
urakoze nkaba nifuza yuko ibyo byimbiro byose murazi kubera integuro bariko barashikiriza abo bitwara kugira ngo bizojemo uretse ibyo babiri inyuma ibwizo shingiro
urakoze ndagushimire nawe honorable Tassien Sibomana umuvugizi w'urunani rw'abigenga amizero y'abarundi wakoze kwitaba kino kiganiro
mwakoze kandi neje nzobitaba
ndagushimire nawe wahisemo kutwumviriza mwese ndabipfuriza umwaka muhire w'2019 no kuranirwa mu banyi no mu vyanyu naho butaha
Kwa Nyaburunga
Chari kila mesejwe na Jerome Niyonzima
Kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatanda tulo kuimana Isaa 12 n'iminota 15 zo kumugoroba
Kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Njotu rero mwariko mukurikirana makuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri isaha aha kabariho bigarukiye tukaba dushimiye ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Alimas Karara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo tubashimire rero mwese tubatumira kubandanya amutwumviriza mu biganiro vyacu tubashikiriza imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda I Washington DC Radio Ijwi rya Amerika Radio yanyu